ubwa mbere hose novuga yuko ari umutego igitero mungana umutego watezwe umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare nkuko maje kubivuga mu gitondo yaragiye ku kazi yeti saha 12 n'inusu mu gitondo hari hafi y'ikiraro cha muha kwibarabara rikuru rya gatatu umvu ujumbura uja mu rumonge bita RN3 ababigize gushika ubundi ntibaramenya neza na neza idonido bimwe biciye mu butungane abaribo ariko ko hariho abapfuye babiri hamwe n'uwafashwe yakomeretse muri bo twibaza yuko ubutungane n'abagize gutohoza neza bazobikororera ko kugira bamenye na cyane cyane ababikoze kubera uwoye yafashwe avuga ariko aravugwa niyakira bazoheza bamubaze hanyuma bamenye neza neza ababitunganije ababikoze abari uwe ntawo shoka avuga ati ninaka iyo bayihenze cyane
uyo muntu yakomeretse ni umusirikare ni umusivile uyo muntu ni inde
yari mu Burundi yari yambaye impuzu za gisirikare twibaza yuko ashobora kuba ari mu bataye umurongo b'abasirikare mugabo nta kindi kirenga aho no kuvuga byinshi ngira ngo bazabimubaza bijejwe bahize babikorereko
haraheze iminsi itari mike ka indwi zitari nke abandi bategetsi ba gisirikare bagandaguwe General Adolphe Nshimirimana eka no mutegetsi yahoze yarongoye igisirikare cy'u Burundi bikomagu abasirikare boba bariko bararondegwa canke bahoze ari abasirikare bararondegwa cyane gose muri iminsi mu Burundi
ntitwovuga uko mugabo iyo bishitse ububisha nk'ubwo abantu baravira hasi rimwe bafite umutima wo gukunda igihugu bakaziyaminitse ari nacyo gituma muri iri tangazo ubushikiranganji bwo kwibona abansi no kwita abahoze ku rugamba bwiyamirije ubwo bube gito bumaze iminsi bwibonekeza kandi burondera abantu bamwe bamwe bwateye ivyatsi ububisha nk'ubwo nta n'umwe nta muntu akunda igihugu atokwiyamiriza ibyo bintu ni ingendo mbi igayitse tutamenyere ngaha mu Burundi kandi inzego zibijejwe haba igipolisi igisirikare n'abandi bose bariko barakora ibishoboka kugira ngo bagwanye ako kabikabisha
mu gihe uyo mutego wakozwe n'abari mu gisirikare cy'u Burundi iyo nkuru ntiyoba iteye ubwoba imigambi Museni ye kugira ngo ntihagire ibitero nk'ivyo bisubira kubandanya
abatunganya ibintu be n'ivyo n'abagomba bafise intumbero y'ugushaka gucanishamo inzego zisangwe ziyunze kandi zavuye ahantu tuzi hariho abatagiyeho rero no kubona yuko kuva mu 2005 gushika ubu abasirikare bagiye hamwe bakaba bakora ibikorwa byiza bihambaye haba nga mu gihugu cyacu no mu makungu hariho abatanezerwa iyo babonye bariko bahayagiza izo ntwari nibaza yuko rero hariho abantu bashaka guca hirya no hino kugira ivyo babisukemo amazi mabisi muganibaza yuko tubwira bumva kandi n'abasirikare baciye ubwenge basanzwe bafite urunani bafundikiye ku mugozi umwe udacika icyo indazi yuko bakiza
mu bitero byabaye imbere bya ibitero byahitanye ubuzima bwa Adolphe Nshimirimana hakoreshejwe ibigwanisho byo mu bwoko bukomeye cyane rwose murashaka kutubwira ibigwanisho byakoreshejwe n'uyo murwi wateze abasirikare bimeze gute
turavye kubyo kuvyafashwe hariho ibigwanisho byafashwe hambavu y'abapfuye no babwira hapfuye babiri muri abo bari bateye uwundi arakomereka ngo yafashwe niba tubonavuga byinshi hariho inkoho y'ubwoko bwa mitrayeze yafashwe nini mbe inkoho itera amaroketi imwe yafashwe nayo hamwe n'inkoho zitatu za Kalashnikov izo nzo zakozwe koreshejwe mugahariho n'amagrenade yatewe bayafise
ivyo bigwanisho n'ibigwanisho by'igisirikare cy'u Burundi
ivyo uruko byafashwe nibaza yuko bari kubararaba yuko inomero bihuye n'izo ziri mu gisirikare cy'iwacu mugagushika ubu nta na kimwe cyerekana yuko ari zavuye mu makambi yacu bisaboneka yuko bazikuye ahandi nico gituma rero bariko barabandanye na wa mugambi gukura ibigwanisho mu gihugu hagati abitunze batafite uburenganzira
Gaspar Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane gusekuka nyamaduhaye
murakoze namwe.